Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwi kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 2023 myandagaro umwaka wa 2022 ariko bateguriye agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umurimyi Charles Mbonankira wo mu ntara ya Ngozi ariko anyagwa itongo ryiwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira barihereze koperative Sangwe. Ugaruka gw'imbonera kure rufadikanije n'abafundi b'indimo bamaze iminsi batambuka muri iryo tongo muravyumva murano makuru. Mu ntara ya Muyinga naho abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe na cane cane badandaza bakora ibikorwa bikenera umuyaga nkuba bari mu mubabaro inyuma y'amezi atatu ata muyaga nkuba. Imyidogo iravugwa kandi mu borozi bo muri komine ya Gatara iri mu ntara ya Kayanza bavuga ko muri kino gihe bari mu bukene budasanzwe kuko badashobora gushora ibitungwa byabo kandi ariho bazera ubuzima bwabo. Aya nayandi ni mukanya kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Ibura ry'ibitoro byatumye ibiciro biduga ku rugero rudasanzwe mu gisagara ca Ngozi. Itike y'ukuyunguruza yadugijwe inshuro zitatu, ibiciro by'ibindi bidandazwa vya nkenerwa navyo biraduga. Abafise abana biga babona ko bizobagora kubarungika ku mashure. Inkuru ya Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu baba mu gisagara ca Ngozi bavuga ko kuva ku gitoro kiburiye ibiciro byaduze ku rugero rudasanzwe. Itike yo kwiyunguruza uje mu bisagara bitandukanye yaduze inshuro zitatu. Bavuga ko kwiyunguruza bisigaye bigoye kuko atamikoro bafise. Umviriza imyidogo ya bamwe muri abo banyagihugu.
Imyaka yari myinshi nko kwiyunguruza aho twabasigira ibihumbi 1,500 tukagenda ibihumbi 30 nko kuva Ngozi Bujumbura naretse ibihumbi 30 kuva Ngozi Muyinga twaba tukagenda ibihumbi 600 cyangwa 500 none ni 15 Ngozi Kirundo twahagenda 5 none ni 15.
Hambavu y'itike yo kwiyunguruza ibiciro by'ibifungurwa byaraduze tutibagiye ibikoresho byo mu mashure. Abavyeyi bavuga ko batabona ingene bazorungika abana babo ku mashure.
Ihageze ahora ku 1,300 ugeze ku 1,700 umuceri wahora ku 1,400 ugeze kuri 2,800 wahora ku 1,600 ugeze kuri 2,800 umuceri wahora ku 2,200 ngo ubu bita mu Tanzania ugeze kuri 3,500 ibikoresho by'amashure n'amakaye izo zani ahora kuyumba 12 geze kuyumba 1,900 ikaramu yahora imwe yahora igura amafaranga 500 igeze kuyumba ku mafaranga 800 gutyo byose byaduze ntuzi ingene tuzoronka abana ku ishuri.
Uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye Emmanuel Ntacansanze buramatari w'intara ya Ngozi kugira ngo agice avuze kuri iryo duzwa ry'ibiciro ntitwashoboye kumuronka.
Tumushimire mugenzi wacu Pierre Gahungu. Imyidogo ni myinshi mu borozi bo muri komine ya Gatara iri mu ntara ya Kayanza bavuga ko muri kino gihe bari mu bukene budasanzwe kuko badashobora gushora ibitungwa byabo kandi ariho bahora bakura uburaro n'uburamuko. Basaba ko amasoko y'ibitungwa yosubira kugurugwa maze amafaranga bakuyemo akabafasha kwikenura mu bindi bakeneye. Ni nkuru tubaza Evelyne Mukeshimana.
Abo borozi bo muri komine Gatara babanza gushima ko bo bafise uburenganzira bwo kubaga inka inyama zikaboneka ku bushobora kuzigura. Ariko icyo bakeneye cyane cyane ngo ni uko hokugurwa amasoko bagashobora gushora ibitungwa byabo kugira amafaranga baronse abafashe kwikenura mu bindi bakeneye. Muri kino gihe bavuga cyane cyane ubukene bw'ibikoresho byo ku ishure ku bana bagiye gusubira ku mashure mu minsi iri imbere. Umwe muri bo arabitubwira.
Ejo baruguriye inka kubaga inyama ziraboneka nabo munyagihugu nta nyama akeneye hari amahera kuyigira afise ubu rero bakeneye ko bugura amasoko agashora kuba kiwe hanyuma kikina mukakeneye kuba amashagi gutangura itubona nyine bigiye kudogenda ibintu by'amakaye n'ibindi byose kugira ngo tubone ibikoresho by'abana baje ku ishuri kandi usamushyanganje agiye ibidukikije iyo twuguriye amasoko twari yuguriye inyama natwuguriye amasoko nayo ntiyaguriye agashora kuba kiwe hanyuma igikenure na nyabujya kandi hantu bisa n'ikoro ntaho gatungwa nyine.
Ingingo yo kugara ayo masoko y'ibitungwa yari yafashwe inyuma yaho ahatuka indwara yo mu kiyaya Rift Valley yafata ibitungwa bito bito na binini binini. Iyo ndwara ikaba yari yateye intara zitari zike harimo n'intara ya Kayanza.
Evelyn Mukeshimana arakoze, araheze amezi arenga atatu atamuyaga nk'ubu uboneka ku mugwa mukuru wa komine ya Gasogwe intara ya Muyinga. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe na cane cane abadandaza bakora ibikorwa bikenera umuyaga nkuba bari mu wabaro inyuma y'ukumara ico gihe atamuyaga nkuba. Bamwe muri abo badandaza bamenyesha ko igihombo ari kinini cane, bagasaba inama ya komine Gasogwe kubashikira imbere kugira ngo umuyaga nkuba usubire kuboneka nk'uko vyahora. Ido Nido na Karine Dusabe.
Abadandaza bidoga ko ibikorwa vyabo vyadindiye haciye amezi arenga atatu biturutse ku ikena ry'umuyaga nkuba, n'abafise amazu y'uburiro batagishobora kudandaza amata, inyama canke ibindi bifungurwa bibikwa mu vyuma bikanyisha. Abandi bavuga ko uruhombo ari runini mu rudandazwa rwabo n'abafise imashini zikoresha umuyaga nkuba utangwa n'ishirahamwe Regidezo zisya ibigori canke imyumbati ataco bagihereza iminwe kubera ibura ry'umuyaga nkuba. Abamaze iminsi mu kangaratete batinjiza ifaranga na rimwe sabo gusa. Abakora umwuga wo gufatanya ivyuma mu Gifaransa bita soudure, hamwe rero n'abakora umwuga wo kumwa imishatsi nabo nyene bidoga nk'abo bandi. Bamwe mu bagize iyo migwi itandukanye bamenyesheje Radio Inzamba ko bari mu mubabaro utagira izina. Basaba abagize inama ya komine Gasogwe harimo n'abasanzwe bafise ijwi rishika kure kugira ico bakoze kugira umuyaga nkuba usubire kuboneka maze babone gusubira kwikenura. Umwe mu bajejwe intwaro aho muri komine ya Gasogwe yemeza ko ibura ry'umuyaga nkuba yakoze ku butunzi bwa komine kuko ngo hari amatagisi atari make atacinjira mu kigega ca komine. Ibura ry'uwo muyaga nkuba rikaba ryaturutse ku cuma c'ishirahamwe Regidezo gikwiragiza umuyaga nkuba bita transformateur cahiye n'ubu kikaba kitarasubirizwa. Hagiye Inzamba ntituraronka yaba abajejwe Regidezo imuyinga co kimwe na musitanteri wa komine Gasogwe agira ico avuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Inzamba.
Amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba. Agateka kawe urwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe Sende DVDD zihagarariwe n'umufundi w'indimo muri komine Ngozi biriwe barapima kuri uyu wa mbere. Itongo riri ku mutumba wa Nyanza zone Mugomera yo muri komine n'intara ya Ngozi gegukiye umurimyi yitwa Charles Mbonankira. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi yategetse ko iryo tongo rimwakwa rikaja muri koperative Sangwe. Inkuru ya Bera Mugisha.
Iryo tongo rifite uburinganire bw'amahektari ashika 40 rikaba ryahora ririmwamwo uwitwa Charles Mbonankira umurimyi mworozi aturuka mu ntara ya Kayanza. Amakuru ava kuri uwo mutumba akaba avuga ko hariko harapimwa kugira ngo hagaburigwe amakoperative Sangwe asanzwe yegamiye ubutegetsi bwa SNDD FDD. Ivyo vyose ufisemo uruhara n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Mwikete aheruka kwandikira uwo murimyi mworozi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamutegeka guhagarika gukora ibikorwa byose byarangurirwa muri iryo tongo, agasigura ko iryo tongo ritariko rirakorerwa neza. Ivyo abegereye umurimyi Charles Mbonankira bakaba babitera ivyatsi bakavuga ko ari kinyoma cambaye ubusa. Ayo makuru nyene akemeza ko ahubwo hari vyinyegeje inyuma yuko kwa kitongo uwo murimyi. Isoko ryacu rivuga ko hari abagwizatunga bo hanze y'igihugu boba barashimye ibikorwa uwo murimyi mworozi akorera muri iryo tongo, bakaba baciye bamwemerera kumufasha mu bijanye n'uburyo kugira ngo ateze imbere ubwo burimyi. Umushikiranganje Deogide Rurema akaba yaciye arondera Charles Mbonankira amusaba ko bokorana ariko uwo murimyi aranka. Iyi niyo yoba yabaye imbarutso y'amatati yanatumye umushikiranganje yaka iryo tongo uwariko ararikoreramwo. Ku musaruro uheze abegereye umurimyi Charles Mbonankira bavuga ko yoba yarimbuye amatoni arenga 200 y'ibigori n'ay'ababijana y'ibiraya. Muri iryo tongo ku gice cirima harahabwa akazi abakozi barenga 300. bamwe bakaba bibaza impamvu umuntu ariko araterera mu iterambere aho gutegwa intege aheza gatotezwa. Iryo tongosha urambonankira yari yarihawe na leta kugira ngo aririme kugirira ingo c'imyaka 5. Amasezerano akaba avuga ko azoronswa ikiringo c'umwaka mu gihe hoba ikitagenda neza, ariko siko vyagenze. Mu ndwi heze amasoko yacu avuga ko Charles Mbonankira yoba yarituye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ikete yamwandikiye amwereka akarenganyo ariko arakoregwa n'umushikiranganje ajejwe uburimye n'ubworozi.
Bela Mugisha, inyuma y'ukwezi kurenga abajejwe intwaro bafashe ingingo y'ukwirukana abasegerereza, n'ubu baracibonekeza hirya no hino mu gisagara ca Kayanza, naho biboneka ko bagabanutse. Benshi bakavuga ko ingingo ibuza gusegerereza abayizi ngo ariko batagiye mu ibarabara nta kundi bobaho, bagasaba abajejwe intwaro kubaronsa udutahe duto duto kugira biyungunganye. Ido Nido na George Nimenya.
Abasegereza n'abantu bagendana ubumuga butandukanye, abamwe bavuga ko ubwo bagendana ari ubwo bavukanye canke ubwizanye bakuze, abandi nabo bati twagize amasanganya. Kuri uwa gatatu, Radio Inzamba Gatoya Kawe yagendeye mu bice bitandukanye byo ku isoko nkuru ya Kayanza, aho yaje n'abantu batatu bari bateze uwogira icyo abafashije. Wa mbere yari umugabo w'imyaka 47 biboneka ko agwaye umugongo n'amaguru akagenda yishimikije ibibando. Avuga ko ubumuga agendana bwaturutse ku ntambara yahitiye mu gihugu. Afise umugore n'abana biga kandi arapanze. Wa kabiri ni umutamakazi adakanura neza, agenda afatiwe inkoni n'umwuzukuru. Umupfakazi w'imyaka irenga 70 akavuga ko ubwo bumuga ahumana imyaka myinshi na tongo afise kandi abayeho mu gusegerereza. Wa gatatu n'umutama avuga ko afise imyaka 60 nawe nyene agendera ku bibando. Avuga ko ubumuga agendana bwaturutse ku nzu yabamwo yamuguye ko aho byaviriyemwo uwo bubakanye kuhasiga ubuzima. Abose bavuga ko ingingo ibuza gusegereza bayizi, ariko kubera ko atashobora kwihereza ngo bibesheho bongera babesheho imiryango, ingendo yo gusega ngo niboyiheba kuko ubuzima bwabo buba buhagaze. Bose bagahuriza ku cimviro cy'uko kugira bahebe gusegereza abajeje intwaro boza barabaronsa imfashanyo. Kuri icyo kibazo c'abasegereza, uruganda rwa Radio Inzamba Gatoya Kawe rukaba rutararonka kuri telefone buramatari w'intara ya Kayanza.
Ibyo biruko mu gihe no mu zindi ntara havugwa abana basabiriza. Mu ntara ya Muyinga, abana bo mu ibarabara barasaba leta kubafasha mu kubaha umutahe muto muto bashobore kwibeshaho. Ubukene no gufatwa nabi biri mu bituma abana bo mu ibarabara biyongera, bivugwa n'umuhinga muri nyifato ya Ernest Nkurunziza. Mu kwezi kw'indwi guheze, leta yari yafashe ingingo yo gukura mu ibarabara abana n'abakuze basegerereza, ariko byabaye impfagusa kuko benshi muri abo bana basubiye mu ibarabara. Kugaya Ernest Nkurunziza, ingingo zirimwo agahato n'igikenye zonyene ntizishobora kugondoza abo bana guheba kuja gutega amashi. Kuri kira Ernest Nkurunziza ari no mu bagwanira agateka ka zina muntu.
Ubukene, ibiza, indyane mu miryango, impfu, kutitabwaho, ihohotera, kurenganya, kudatunganiriza abantu, biri mu bituma abana baja mu mabarabara kurondera ubuzima. Umwana wese rero afise ibituma yihariye. Mu gihugu ca mbere gikenye kw'isi yose nk'u Burundi, mu gihugu c'indyane zisubiriza kandi zibabaza nk'u Burundi, mu gihugu gitatanya abantu kituba hagateka kazi na muntu nk'u Burundi, mu gihugu gitandukanya abacu kiryanisha abose rimwe nticiteye neza yabo, ahubwo cama kiryanisha abantu kibatuntuza kibicisha inzara nk'u Burundi, ntibitangaje ko abana n'abasega bagwirirana mu mabarabara. Inguvu n'agatotezo ntacyo bifasha mu gutora umuti w'icyo kibazo nk'uko leta y'u Burundi isa n'iyibishaka. Leta y'u Burundi yaritegezwa kumenya ko ifise uruhara muri ibyo bibazo.
Kugira ngo leta itorere umuti nyawo icyo kibazo, yategerezwa gushiraho ibintu byotuma isubizwa mu buzima busanzwe ry'abo bana rigenda neza. Kurikira kandi Ernest Nkurunziza.
icyo yokora cyambe no kubanza ikemera uruhara rwayo hanyuma ikagarukana ituze n'iterambere mu gihugu. Icya kabiri ni kwegeranya abana mu bigo bibakurikirana ku munsi ku munsi. Icya gatatu ni ukumviriza abo bana umwe ku giti ciwe kugira ngo batahure neza icyatumye uwo mwana ajya mu ibarabara. Icya kane kubera ibarabara umwana aratakaranga arati imico iranga igihugu ayibagira imigenderanire ategerezwa kugirana n'umuryango n'abavukanyi n'ababanyi no kumufasha rero kumenya iyo mico n'akaranga k'igihugu no guhabuza ikibanza ciwe mu muryango no mu kibano mu ishure n'ahandi bakamwigisha imyuga imutuma azogira ico yimarira n'ico amarira umuryango wiwe n'ikibano. Ibigo rero bitegerezwa gufata neza abo bana ntibikabe nk'ubusho canke amabohero ahubwo bibe ibigo birimwo ubuzima birimwo urukundo n'amahoro. Bitabaye ivyo abana baca babihunga bagasubira iyo baje bava.
Yeri Ernest Nkurunziza umuhinga mu vyinyifato ni na hano rero duciye dusozera makuru twabateguriye shimiye mwebwe mwese mwayateze yompi bagenzi banje bayateguye sinogenda ntabashimiye Jusine Kaze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye nahuta.